SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio.
Nongeye guha ikaze mwebwe mwese muteramanye natwe mu biganiro byacu by'uno munsi. Nitwa Jean-Paul Amedeni Zigama, akaba je ndi kumwe namwe uno munsi muri programme za SBS mu Kirundi. Ndabashimiye rero mwebwe mwahisemo ibiganiro byacu kaze mu nkuru nabateguriye.
Welcome to SBS in Kirundi.
Murakoze rero mwebwe mwese mukiri kumwe natwe. Imiliyoni zitatu z'amadolari y'amanya Australia n'iz'uburongozi bw'intara ya Victoria bwatanze mu ntumbero yo kwagura programu yitwa Click Against Hate. Iyo programu yatunganijwe na Defamation Commission, isanzwe yigisha abana bagiye kurangiza amashuri y'intango canke primaire, co kimwe n'abari mu mashuri yisumbuye canke secondaire, ingene bakwiye guhangana n'ingeso canke inyifato zitabere ye zizanana n'ukunyuzurwa biciye ku buhinga ngurukanabumenyi hamwe n'ivangura rifatiye ku rukoba canke iterabwoba rifatiye ku idini ry'abisilamu, hatibagiwe n'ivangura canke ikumigwa rikoregwa abayahudi. Usanzwe arongoye Anti-Defamation Commission, Dvir Abramovich yakengurukiye cane leta kuri iyo ntererano, aho yashikirije yuko ije mu gihe Australia iri mu bihe bidasanzwe. Reka tumwumvirize.
When antisemitism, Islamophobia,
mu gihe abayahudi bakumirwa abandi bagakumirwa kubera arabisilamu, eka mbere n'ayandi mavangura y'ubundi bwoko bwose afatiye ku rukoba aramaze gushika ku rundi rwego rurenze, rero bikwiye ugushira amanga mbere hagafatwa n'ingingo ruhasha. Josh Frydenberg ajejwe ububitsi bw'ikigega ca leta yavuze yuko ayo mafaranga yongewe ko azoshobora gufasha kugira ngo iyo programu ishike mu gihugu hose, akazoba ari nakaryo ko guha abanyeshure ubuhinga n'ubumenyi bakeneye bwo guhangana n'ivangura rifatiye ku rukoba hamwe n'ivangura rifatiye ku madini. Reka tumwumvirize. Ibi bizofasha gushikira abanyeshuri barenga 500 n'ayandi mashure, bityo n'abakiri bato muri za komunote zacu bashikigwe mu gutahura icyo bakwiye gukora iyo hageze ukutihanganirana n'urwango hamwe no kubaha ubwo bumenyi bwo kurwana navyo. Ivyo bikaba vyashikirijwe ku musigiti umwe wo muri Melbourne, nawe ukaba waharonkeye imfashanyo izohabwa komunote ihurikiyemo abadasangiye ukwizera. Iyo nayo ikazoca yubaka ibirasi aho abantu bashobora gusomera ibitabo naho kwinonorera imitsi. Rashid afise imyaka 25, akaba asengera ku musigiti uri muri Newport, yavuze yuko iyo ntererano yerekana ukwiziganyiriza kwiza. Reka tumwumvirize.
Any money we can spend to bridge the gap.
Amafaranga yose twakoresha mu guha ubumenyi no guhamagarira abantu ngo bige gutahurana hagati yabo n'amafaranga abakoreshejwe neza. Murakoze mwese rero mwari ko muradukurikirana. Nkaba nitwa Jean-Paul Amedeni Zigama, ukaba wifuza aya n'ayandi makuru ugiye ku rubuga rwacu rwa Facebook, andika SBS Kirundi urashobora kuyaronka, canke ugafuronderera aho uhora uronderera ama application yawe mu kwandika SBS Radio. Gucyo urashobora kubona iyo application maze kwironka ugaca umanuka mu ndimi zitari nkuza kubona harimo n'ikirundi. Gucyo uce wemeza uzohora wironkera makuru tubashikiriza n'ibindi byinshi. Murakoze.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.